라디오 이수지 아메리카. 무한하냐 콘비스 비간들다 주목해온디 넘어기냐로 관다 쿠리 라디오 이수지 아메리카 리사미나 니르 워싱턴 디시 목해온디 넘어기냐로 관다 우리 웬에서 쇼티 모두 테자마트위 우리 국민 아피데니 영가보 나바이카즈 무간들다 주 우저쿠리사.
이빈도 잘하이 비바인가 하트 잘하기라나 이모나보나 브라티아 가이인다 나보나 쿠아반 후아티시에 간다리벤시 모기앙우시가 위포음바시 아리코 브라티아 가이인다.
오 numwe mu basinzikajwe n'imyuzure mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura. Turavuga no ku banyasomalia muri Kenya bifatanije n'abanyakenya mu kwiyamiriza igitero citerabwoba cyahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri. Murumviriza n'ikiganiro gishashakira. Amakuru iyo mu karere mu Burundi abantu 8 bo mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura niyo bahitanywe n'imvura yarayiguye mu ijoro ryo ku munsi wa kane washiriye uno munsi wa gatanu. Mazu arenga 30 yarasidutse ayarenga 100 nayo ategwa n'imyuzure. Bizatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi.
Iyo mvura isegenya yahitanye umuryango umwe wo kugacimbira Ruyange umutumba sororezo wa komine Kanyoshi ntara ya Bujumbura ni mu nkengera z'igisagara cha Bujumbura. Mu gitondo cy'uno wa gatanu intuntu n'amarira nivyo byaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi Ndikumana Janvier n'umuryango we wose atanu mwavuyemwo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari baryamyemwo. Abijwi rya Amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagireho bacira nayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahura izabaye.
Ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese kuko byabaye mu ijoro ta muntu n'umwe arahabona kumbe turiko turibaza ati iyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara. Tubonye nk'umuryango wusuheza abana n'umusinganahe n'umufaso nibahereye mu nzu rumiwe.
Ibi bintu byarahe bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda. Urabona ko abantu batishyiye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda gusa.
Umutumba Ruyange aharayihaguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindi iriko izindi nkumbi zishobora kuhagwa. Ababanyi babaraye bahasize ubuzima bafise icyo basaba.
Icyo dufasa kimwe gikenewe nuko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza. Urabona aha hantu n'ukuri harateye agahinda n'ubundi n'abandi baracyapfa kuko hari manga ndende.
Umufasa urabona hano hantu haratemba harahanamye inzu yaguye ku musozi hari n'izindi ziri ruhande bega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganye nk'irindisubire kuba.
Nibaza yuko abaze twintwaro bagira icyo bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira ntasubire kugira isanganye nk'iri.
Umuhanuzi wa Mustandaro wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyene asanga akugacimbira Ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe cy'imvura afatiye kukuntu hahanamye. Ladislas Baziruwiha yabwiye Ijwi ry'Amerika ikigiye gukorwa vuba.
Ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi yuko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba handi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bokwitunganya.
Aravyo kuntu hameze mu bisanzwe sa kubaka amazu nta mugambi wakazoza hoho utegekanya kugira ngo ibara nk'iryo no kumwakoze ntisure
ku umugambi wakazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi nk'iyi hajya n'ahantu hanini cyane nantu yegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane. Irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyene ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura.
Imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane niyo nonye gusa mu ntara ya Bujumbura. Colonel Antoine Ntemako arunga igipolisi kijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwaye n'imyuzure mu gisagara cya Bujumbura umwe muri zone ya Buyenzi uwundi muri zone ya Kinama n'amazu atari make yasambutse.
Mu gisagara cya Bujumbura naho nyene ntibyoroshe cyane cyane muri komine Ntahangwa ni muri zone Buterere amazu 30 yabomotse ayandi 100 aruzura mu Kinama amazu 6 arasambuka kuri imvura nyinshi nyene umuntu umwe na nyirasi ubuzima kuri iyo mvura mu buyenzi muri komine Mukaza umuntu umwe yitabye imana ahitanwe n'iyo mvura ama n'abantu babiri barakomeretse murumva ko ari ibintu bitegwa kandi byo nibiharu bya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikorere ko abantu bazoshobora gufasha
ikigo ijibu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu Burundi catangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero mu buraruko bushira uburengero no mu gihugu hagati umuyobozi w'ico kigo Renelida Ndayishimiye yabitangaje kugenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka uheze hari mwihanahana ry'ivyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ku iyo nkuru. Kuri uno wa gatanu abadandaza b'isoko nini cyane ya mbere mu karere ka Afrika buseruko ya Eastleigh igizwe ahanini n'abacuruzi baturuka muri Somalia yazindutse yugara mu ntumbero w'ikwiyamiriza igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri. Abo banyesomalia bagize urugendo rw'amahoro rwo guhagararana n'imiryango yabuze ababo. Bakuru umuryango w'abasomali n'abanyepolitike muri bo bavuze ko bagiye gukomeza inyigisho kugwaruka ruhendwa na Al-Shabab rukajanwa mu bikorwa by'iterabwoba. Umenyesha makuru wa Cheroje wiri Kaneza ari Nairobi adufite ibindi kuri inguru.
Somagara tagnan kadondat kadabadri ya wanaga chaali.
Haa.
Magaidi wa shindwe.
Wa shindwe.
Al-Shabab shindwe.
Wa shindwe. Wa shindwe.
Uwo mushinga mateka Yusuf Hassan yatowe mu bwoko bwa Somalia mu gace ka Kamkunji na Nairobi yari mu bari barongoye urugendo rw'amahoro rwakozwe nyuma yo kugara amaduka mu isoko ya Isiri. Iyo soko nini ya mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko yiziziwe n'abanyesomalia. Bwana Hassan ari imbere y'isinzi ry'abantu yasiguye icyatumye uyu munsi yafatwa ingingo yo kugara iyo soko mu kiringo cy'isaha imwe.
We stand together with the rest of Kenyans. We are part.
Duhagararanye n'abandi banya Kenya, turi bamwe mu bagize Kenya. Ingorane za Kenya n'iterambere vya Kenya ni vyacu twese kandi ntidushobora gushirwa ku ruhande nk'ubwoko. Rero ubwoko bwacu burahabwiyamiriza iterabwoba amacakubiri n'ubugizi bwa nabi. Al-Shabab ntigifise kibanza muri twebwe. Turiyamirije ivyumviro nakaranga mutima ka Al-Shabab. Ntibaduserukira canke ngo batuvugire kazoza kacu kari ngaha.
Our future belongs here.
Eka na Hussein labaserukira ubwoko bwanye Somalia yunga muri Hassan.
Hiyo yaliyotokea katika sehemu ya Riverside tumesikitika sana na vile mnavyoona hata sisi
birya byabereye Riverside byatubabaje cyane. Natwebwe abana ba Isiri twarabuze abahungu bacu bize bo ba indongozi z'ejo haza. Mwarababonye tubahamba haraciye imisi ibiri. Turababaye rwose kandi twebwe ntidushigikiye Al-Shabab cyangwa ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose. Twebwe aba ba Isiri turabadandaza bironderera gusumukate ku munsi ku munsi. Sinkekeranya ko mwese muzokwifatanya natwe kandi muronsa makuru yayo yose mweretswe nimero yo gutanga raporo. Iyo nimero ntiyerekana amazina canke nimero y'umuntu. Muyigore mu telefone ko munarungike ku butumwa bwanditse. Hagataho bamwe mu Bakenya basanze bihevye bateye kunyuba ko ya dusite barababanyi babo bavuga ko batunguwe n'ivyabaye. Uwo mukenyezi numwe muri bo.
It's quite shocking. It was very unexpected. We've been
birababaje rwose. Ntavyo twari twiteze pe. Twari tubanye n'umugabo nk'amezi atatu. Yari no ku rubuga rwa WhatsApp rw'urupangu. Yanatanze amafaranga mu bikorwa n'imigambi dufise ngaha. Twumva harabaye ikirengero mu gucungera umutekano wacu. Ntitwiyumva neza kureka abana bacu gukinira hanze.
Play outside.
Al-Shabab yavuze kucayitumye gutera Nairobi hanini ari ngingo ya President Trump y'ukwimurira ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu. Ariko muhinga mu vyerekeye umutekano mwenda mbijiwe asanga bitagira ifatiro.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje nivyo gutwenga kuko Kenya ivyo yibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande yivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika. Rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika sitwebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv? Hassan nawe yagarutse kutwigoro turiko tubakorwa kugira ngo rwaruka ntirusubire kureshwa na Al-Shabab.
Many of the issues that lure young people to terrorism and to radicalization are social issues.
Ibibazo byinshi bituma urwaruka kuja mu iterabwoba no kuba intagondwa n'ivy'imibereho nko kubura akazi, umubabaro wo gukumirwa n'ibindi. Turiko duhurwaruka rwacu akaryo ko kuja mu mashure no kubateza imbere. Twaruguruye amashure y'imyuga no gutuma tumanako mu duce dufisemo abantu bakenye cyane, kuko tubafise abakene bashobora kureshwa byoroshe bakemera kuja mu ntagondwa. Kandi twarasubije inyuma ukwemerwa kwa Al-Shabab mu bwoko bwacu mu buryo bw'igitangaza.
Major way.
Ushikubu abantu 21 bari mu police umwe niwe bimaze kumenyekana ko baguye mu gitero cyo kunywa kwa dusite cyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi. Abihebye batanu baricwa, abo bakorana bagera ku 9 nabo batabwa muri yompi. Heroje urika neza Nairobi, ijwi rya America.
Radio ijwi rya America i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Guhabwa inyishu yo kwa muganga ikumenyesha kugendana umugera wa sida si kintu cyoroshye kwakira, eka ni binoroshe gushikiza mu muryango kuko ari inkuru kenshi iza ica inkokora, ariko ahanini byose ngo biva ku kugenda umuntu aba asanzwe abaho mu buzima bwa misi yose uko biri kose. Ugendana umugera wa sida yama akeneye abamuba hafi bamutera intege mu bihe abayemo. Menyesha makuru wacu Francine ndiho kubwayo aradushikiriza uko babiyaze n'imigwi itandukanye.
Nkibimenya narababaye cyane, ndumva ko ubuzima bwanje buhetse.
Uwo mukenyezi ni umunywanyi w'ishyirahamwe ANSS rikurikirana abagendana umugera wa sida mu Burundi. Atubwira ingene yumvise amerewe kwa muganga bahejeje kumumenyesha ko basanze afise umugera wa sida. Iminsi ya mbere iragora, na cyane cyane iyo hageze kubibwira abandi nk'uko abivuga.
Narababaye cyane, ndumva ko amagara yanje kubaho bitarimo, ndumva ko n'abana ngiye gupfa ntabareze, ndumva ko ntariho ndi mu bafu. Ariko maze kumviriza inyigisho za muganga byarampaye kurema, maze muganga arambwira ati aba bose bari ngaha nanone ubona ko basa neza, ati nawe nta kizobuza utabaho kandi niwafata umuti neza uzorera abana bakuru.
Harabo wabimenyesheje
mu nshuti? Je ndafise mutoyi wanje naramwegereye ndabimubarira, nyine wacu yarababaye ambwira ati cheki imbabaje nuko mbona uzohapfupfa abana none bitagenda gute. Ngabo ubu yaramaze kubimenyera, ubasigaye ambwira ngo usa neza, ngo ufise amagara meza.
Imiryango yose ntiyakira kumwe inkuru nk'iyo. Undi mukenyezi avuga ko we bitamuteye ubwoba amenye ko agwaye, kuko yibutse ko n'izindi ndwara zica.
Maze kumenya ko ngwaye cyeretse nyine arahamagara umuryango, mpamagara bene wacu ndabwira musazanje ndabwira ati jewe nasanze naranduye umugera wa sida. Musazanje icyo yambwiye ati nureme nzongorane, ntabwo ari ingorane za we wenyine. Icyo ndagusabye gusa mushikanje ubandanye usenga, ntushiremo masrese mu mutwe, nuzu wavugira ingorane ati ufe hatarage urabona kufisa abana. Je nta nitiro nigeze mbura nayibonye uko umengo n'ibisanzwe, kuko ingwara zica ni nyinshi si umugera. Kuko maze kwinjira muri ANSS nkajya mu nama, nasanze hari abagore benshi beza mbere basubingiye ubunini n'ubwiza, cyambona ko kumengo ni ibintu bisanzwe gusa bidashobora kumbuza amahoro.
Umuntu agendana umugera wa sida arakenera abamuba hafi. Umwe mu baforoma basanzwe babakurikirana amenyesha ko kuba abakenyezi akenshi batanaherekezwa n'abagabo bubakanye iyo bagiye kwa muganga ngo ari imwe mu ntambamyi.
Abaherekezwa n'abashingantahe babo ni bake, nico gituma rero cusanga kenshi umukenyezi acaja gushwana muhira igihe umushingantahe wiwe amenye yuko umukenyezi agendana umugera. Umushingantahe kenshi yihutira gucamubarira ngo umugera ngo niwe wawuzanye, ngo niwe wawukweze ibicanke n'ibindi. Abantu nk'aba n'abantu bo kwitwararika cyane, n'abantu bakeneye ko babona ko wabitayeho, n'abantu bakeneye ko bagutuye ikibazo babona ko babatoreye inyishu, naho vyoba bigoye ukamuremesha ukamubwira uti ndagufasha.
Kwakira ko umuntu mu muryango agendana umugera wa sida biragora, ariko kandi iyo bishitse ngo urabitahura ukanatanga intererano yawe nk'uko umwe mu bagabo twavuganye abishikiriza.
Umunsi wa mbere nyene urumva ko bitangaje ugize ubwoba mugabo bisubiye uko imisi igendira hera niko ugenda urabitahura tikumbure ko byamushikiye nta kundi kumwiyegereza nakamubaha gufi nkabo uhura araba mama bayigendana arabapfakazi misanzwe ari nk'icyo umuterere ushoboye urakimufasha ukamufasha no kuraba abana misanzwe uramuhimiriza akajara agenda kwa muganga afata imiti kini nacho kujya kuntu hari bikorwa byinshi hari ukwifata ukundi kuntu misanzwe amaze kumenya ko awufise nawo muhanura hari ibintu byinshi yirinda baranavuga yuko ngo hari nibikorwa uhura biruhisha usanga abasoda mu mubiri bakagwara na nyabikorwa ugasanga nawe nyene ntibimworoheye misanzwe ura fasha
gushigikira ugendana umugera wa sida biri mu byofasha kugira nawe yumve ko naho yanduye indwara atari ugiye gufa canke ngo abeho ata umuseruka ko Francine ndio kugaya Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kubigeme imiliyoni n'imiliyoni ku isi gushika mu myaka y'imiyabaga ntibizana n'ihinduka ry'imiri yabo yonyene ahubwo bizarana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Barakoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, baratwara inda batifuza kandi bakagwara indwara zo mu bihimba vyirondoka. Umwigeme Dori Nikas yabo ya higanywe muri Mistek Burundi mu kwezi kwa 11 mwaka urangiye 2018 yarihaye ikogwa cyo kugwanya ivyo bibazo abakobwa bahura navyo. Yaganiriye mukanya na mugenzi wacu Oriane Itangishaka akabatangura amubwira ihiganwa rya Mistek aheruka guhiganwamo.
Ego Mistek ni higanwa ryari rigenekewe ku migeme wese yaba ari hagati y'imyaka 17 na 23. Intumbero y'iryo higanwa ryari ryo gushyigikira umurundi kazi wese mu migambi yabo mu bijyanye byerekeye ubumenyi bujyanye n'iterambere ry'imashini. Ryari higanwa ryateguwe n'ubushikiranganji bugaruka n'ibyo bita mu Gifaransa ama poste teise bifatanyije n'ishyirahamwe ryitwa BHUB Burundi Innovation Hub aho umwigeme wese yarazana proje yiwe bakamufasha kuyidevelopa aho twakurikiraniwe na Spirit Connect iyo twari twavugiye ko vendredi hete. Ego
muri iryo higanwa rero niho twumvise ko twamenye yuko uwashikirije ubwo buhinga tuhava tuvuga mu kanya kari imbere. Ariko mbere yaho yuko tuvuga ubwo buhinga we washikirije muri Mistek, ubwo buhinga bwa none bwa technology washikirije, ushobora kutubwira icyatumye wiyumvira gutangura ubwo buhinga washikirije yo app y'amakuru yofasha abigeme kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo?
Ego je ndavuga yuko ikintu cyantumye niyumvira uwo mugambi wo gukreya application ni inkuru navuga ko ari inkuru imbabaje yankoze ku mutima y'umukobwa yabana n'umuvyeyi wiwe abe ari se wiwe. Umwana yaragize ingorane umubyeyi we akaguma muviola umwana ntabe akaguma afata ku nguvu umwana nawe ntashobore kuronka yitura kandi no mu ishuri kubona atarose n'ubumenyi buhagije ku byerekeye indwara zanzwa zikiri mu bihimba byondoka ibyo byose bikaba ingorane kuri we. Ibyo byarankoze ku mutima ku buryo nyumviye ati kubera iki tutoja hamwe tugakora ikintu cyofasha ubwo gwaruka kugira ngo baronke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara zandura zikiye mu bihimba vy'iyondoka kugira ngo baronke bashobore no kubaronke nabo bo kwitura.
Uyu mwana none iyo nkuru ibabaje cyane tubwiye uyu mwana yari afise imyaka ingahe yarakwituye yarakubwira ibyo bibazo ariko aracamwa aho umuvyeyi wewe yamufata ku nguvu?
Oya yanyituye gusa ni nagetse kuyimenya ntiyashobore no kuronka uwo yitura kubera ko ni bimwe ubana n'umuvyeyi ntubufise uwo muyaga nta mama we yari afise umva ntiyari afise uwo bayaga ngo muhe n'impanuro canke uwo mukura muri ivyo bintu. So
yarafise imyaka ingahe?
Yari afise imyaka 16.
birababaje cyane. Rero cyo uyumvira ati abigeme nko muri iyo myaka barakwiye kuronswa makuru, barakwiye kuronka aho bashobora kwitura n'umuntu bashobora kwitura ku bibazo nk'ivyo. Tubwire rero ivyo bijanye iryo huriro, iyo application waciye wiyumvira rikora gute?
Ego ni nkuko mwabivuze ni application ifise ibice bine. Itambere ni dutanga amasikre nuvuga ko inyigisho zijanye n'indwara zandura ziciye mu bimba vy'irondoka kugira ngo ubwo rwaruka rwacu ruzonke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara kugira ngo ntibaze bagwe no mu sanganya muri kazoza. Mu gice cya kabiri naho hariho igice dutanga dufashe mu gice cyerekeye abigeme kibafasha kumenya ryari bazoja mu butinyanka na ryari bazobuvamo. Mu ncamake bibafasha guharura kugira ngo birinde gutwara inda batifuza, kubera ko icyo ni ikibazo gikunda gushyikira kenshi abigeme. Ego
igice cya gatatu.
Igice cya gatatu naho ukoresha iryo huriro ashobora kuvugana n'umuganga cyangwa uwo bita umupsikologi ku ngorane zose baba bafise, kubera ko kenshi na kenshi nk'umwigeme afise ingorane cyangwa ashaka kugenda nko kwipimisha dufate nk'indwara ya sida, biramugora kugenda kuri ya centre kugira ngo ukora acatinya ko batangura kumutuma intoke cyangwa batangura kumuvuga. Twebwe muri iryo huriro turabaha icyo bita privacy, bagahura n'uwo mu doctor tukabagira bakabonana cyangwa bakavugana kuri telefone akamuha amakonseye, niba ari kubonana bakabonana cyangwa mu psychologue akamufasha muri ibyo byose yaba yifuza. Ego
iryo huriro none dori nkuko tuko turabivuga ni huriro riri ku telefone ngendanwa, abantu bose muri iki gihe usanga umenga barafise amatelefone, ariko nk'abari mu gihugu hagati bazoshobora gukoresha iyo application ubwo buhinga cyane cyane ku matelefone asanzwe abigeme ariko baragutega amatwi, telefone isanzwe yari yose ubwo buhinga burashaka kuboneka?
Ego cyane gose, nabonye nitwara biyumviriye hari icyo bitwa mu cyongereza USSD code, aho badoshobora kugira nk'akarorero nka kujya uraba amayinite ukagira etoile dufate nk'ijana, hari igihe bakuzanira ibyo wifuza. Dore twebwe muri ubwo buhinga bwacu ihuriro badoshobora kugira uko oya baca babazanira dufate nk'inyigisho cyangwa ari umuganga bakeneye kubonana nabo tugashobora kumuhuza bakavugana.
Ni ukuvuga ko ashyiramo izo nimero hama amakuru akaca yinjira muri telefone yiwe?
Ego cyane cyane muri bwa butelefone buto buto. Cyane cyane aba bafise izo telefone bashobora kugira gukoresha ubwo buhinga.
Murakoze cyane. None igikorwa cyo guhimiriza abigeme bakiri bato kumenya imibiri yabo woba uratangura kugikorana n'ayandi mashirahamwe canke leta, nk'uko twumva wari muri iyo mistake yari yatunganyijwe na leta, bobo uramaze kubegera ngo muganire nabo urabe ingene bo gufasha kumenyekanisha ubwo buhinga canke no kubushira habona?
Ego mugabo ko jewe ariyo nkitangura sindagira binini cyane, gusa icyo nkora hari igihe mpora nkorana n'ishyirahamwe ryitwa SCORA, ni abanyeshuri biga kuri Université y'u Burundi biga ibintu bijyanye n'ubuganga n'ibindi byinshi. Turakorana tukaganiriza urwaruka, najyewe ku bwanjye mporanganira n'abo tungana cyane abo bari mabansumba gatoya, tukaganira kugira ngo dushobore guterana ibyiyumviro kandi twigishane kuri izo ndwara.
Iyo application yibabwiye bayumva gute? Barayitegera barayishima?
Ego benshi barabitahura, n'abandi ndagerageza kubasigurira bakabitahura. Ego
ni byiza cyane. None wiyumvira ko ubwo buhinga vuba tuzotangura kubona ku matelefone nka ryari?
Nifuza ko nko mu kwezi kwa gatanu bwatanguye gukoreshwa. Yego.
Urakoze cyane Dolly, gume ku murongo kino nkuko bizi ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe ijya America nabo nyene batangiye kuduhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro duhere kuwitwa Ngoboka. Ngoboka uraho neza?
Muraho neza. Umwaka mushya muhire kandi.
Twese.
Nduga kwijambo. Nk'ibisanzwe nyine nijye muvugana Ngoboka. Ndabakunda cyane kandi n'ikintu cyane ndagikunda kandi nabyo nkayikunda cyane by'umwihariko. Ibintu byiza cyane ku muryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange.
Urakoze cyane. Ikibazo ufitiye umutumire
nibyo koko nk'uko twana bakurikiranye no ku mbuga ndetse no ku maradiyo cyo namubwira ni uko wenda yanakomereza aho ngaho ndetse ahubwo nta bagenzi be bangavu nabo bakabasha kuba batira ikirenge mu kiwe kuko uri kumva nimba biri ari miliyoni irenga nk'uko nabibonye ubu ndi kumva ko cyaba rwose ari igikorwa cyiza cyane arimo gukora n'abandi bamufatiyeho urugero nabo bakabasha gukora nk'ibyo akora uwo mutumirwa mwatuzaniye byaba ari igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda hari ikintu kimwe kijya kibaho bakitinya bakumva ko nta kintu bashoboye ariko burya iyo umuntu iyo bakoze buri wese umuntu yakoze afite aho agera ku ntumbero kandi ndetse niyo ashaka kanayirenza bitewe n'umusaruro aba yatanze kandi n'ubushobozi n'imbaraga bafite ngo rero ndi kumva rwose icyo gikorwa ariho agikomerezeho urumva ni gahunda nziza cyane ntabwo umuntu yavuga ngo siyakoze yarakoze rwose tumuhaye ijana ku ijana akomerezaho ndetse n'abandi bari hano mu Rwanda nabo babashe kumeza ngende mu karere ka Ngoma hano mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dugudu rema ya mbere ubundi bwo abenshi bazi ko ndi ambasaderi wa Radio y'Amerika mu karere ka Ngoma.
None Ngoboka, zimwe mu mpanuro ubona abigeme b'abakobwa muri ako karere iwawe bakwiye kuronka ni nk'izihe kugira ngo bifate neza bitware neza ntibagwe mu bibazo?
Urakoze cyane kwisi mbaje ubundi n'ubundi hano mu karere ka Ngoma hari abashinzwe gukurikirana imikurire y'abakobwa ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi babafasha myumvire ni ukuvuga ngo n'ubundi bagomba kubigisha gahunda nziza atari izo kujya mu ngeso mbi kurenza ko abakobwa ni bamwe mu kintu cy'inzitizi gishobora kugenda kigongana n'amategeko cyane ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi ubwo usanga bari mu makoperative cyangwa mu dushyirahamwe ugasanga bari kwiteza imbere ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga afite nka miliyoni zirenga esheshatu ndetse ugasanga natwe b'abahungu kuko n'ubundi ni ikigereranyo hano cy'abakobwa muri abakobwa wenda n'imishinga baba bita Imbuto Foundation ibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'indi bita Plan Rwanda. Plan Rwanda rero n'Imbuto Foundation ni imishinga ikurikirana abakobwa cyane.
Katubandanye twakira uwitwa Claudie. Claudie uraho neza?
Mbaro cyane.
Duhamagaye uri hega Claudie?
Ndahamagaye ndi muhondi mu ntara ya Karuzi. Mbega uburyo udakoresha mu ibyo bintu n'uburyo bw'iwawe cyangwa n'uburyo udakora muri leta?
Muri uno mwanya aho ngeze naho ndi kunkora ibyo bita designing mu gukora iyo application nkarondera n'abo twakorana ku buryo noza ndaronka nk'abanyandikira kubera izo nyigisho zizaba ziri mu Kirundi mu Gifaransa bishobotse no mu Cyongereza kugira ngo bose babonere akajya ko kutahura izo nyigisho.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga hijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Tutelero mwese mkonda radio juu ya Amerika vigani una makuru twa twafite kuri sahani babigaru kiye tuboneyo akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha uwabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikro ari kumwe nanje Fidene Yongabo turabashimira mwese mugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.